Iyi ni Ijwi ry'Amerika. Turabaramukije nshuti namwe bagenzi, turi kumwe kuri uyu munsi w'Imana itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2016 muri studio muri kumwe nanje Aloyse Bigirimana. Hano ni Washington DC, ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uno mugoroba.
Utegrande mu isoko hapfa abantu benshi. Kari muri abo bapfa nta bwoko, nta mutumbu wacaguye, hapfa abantu mu kivunga. Bijuro ko umuntu yakoze ico kintu ari mission aba yarahawe. Yikubwira hapfa abantu benshi agira ibyo yerekana kuri uwo yamutumye.
Uyo ni Ernest Nduwimana arongoye zone Buterere, ni nyuma ya grenade yatewe muri zone arongoye. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi turazibashikiriza mu kanya. Abantu babiri nibo baraye bagandaguwe mu gisagara cya Bujumbura, umwe yahitanywe na grenade yatewe muri zone Buterere mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura, uwundi nawe yarasiwe muri zone Musaga mu manuko bw'igisagara cya Bujumbura nyene. Ni inkuru dushikirizwa na Fidelite Ishatse.
Umwe muri abantu bapfuye yitanywe na grenade yatewe mu gasoko kari muri zone ya Buterere. Aho gasoko ntikiba bagikaburimbo rigabura Buterere ya mbere na Buterere ya kabiri. Abari muri iyo soko batubwiye ko iyo grenade yatewe nk'igice isaha imwe y'ijoro irenga.
Ilikuwa ni saa moja na dakika kumi.
Hari mu masaha moya n'iminota cumi niho yatewe. Igiterwa abantu barahondaga, aho nyene umwe niwe twabonye ikiziga, abandi barakomeretse baca batwara kwa muganga.
Iyo grenade igiheza guterwa, hariho abanyagihugu bari muri ico kibanza bakubaguwe maze batabagwa n'abasirikare nk'uko tuviganirwa n'umwe bari muri ico kibanza.
Kwenye mda mdogo ndo tukafata tunaona saifu mbonera kure ndo akafata.
Hachi ya kanya niho hacha hazi mbonera kure, hacha watangula kukubita bantu, bafata bantu, baba hotela. Mbonera kure nizo za tangu yekuzi. Ya ba polisi bacha barakurikira, umuntu wese afite agasakoshi ku mugongo niwe yaca afatwa agakubitwa. Bababwiye ko ari bo bariko baranyegeza amagrenade mu masakoshi yabo. Abasirikare bashitse rero bavuze yuko ibyo bitumvikana ko abantu baguma bafatwa kandi atakibagira, baca basaba ko abafashwe barekurwa.
Amakuru twakuye umuryango w'umuntu yitavye Imana yemeza ko uyu muntu ari umukenyezi azwi ku izina rya Uwimana Diane. Umuryango we bavuga yuko yaragiye muri ako gasoko gusuma, asize umugabo n'abana batatu. Urongoye zone ya Buterere Ernest Nduwimana yazinutse ahabereye iryo bara maze agisha inama abanyagihugu asanze. Mu byo yababwiye harimo ko uwateye grenade yari yatumwe kwica abantu benshi.
Uwabikoze nawe tuyibaza yuko yabikoze afise intumbero. Uteye grenade mu isoko hapfa abantu benshi, kandi muri abo bapfa nta bwoko, nta mutumbu wacaguye, hapfa abantu mu kivunga. Bishobora ko umuntu yakoze icyo kintu ari mission aba yarahawe, yikubwira hapfa abantu benshi agira ibyo yerekana kuri uwo yamutumye. Yereka abazungu yuko abantu be ko barapfa amahera muyorere kuko ni mission bafite, niko je no kivuga.
Muntu mbere komeza mu mutekano mu Buterere, umukuru wa zone Buterere yafashe ingingo zikurikira.
Tumaze tuzibukire gato baburaho batera baburaho bica. Dusabe rero nko ngaha kune kuba hari abantu benshi tutavuze ko isaha 12 ataruje n'uruza gusubira aha ku isama rero canke iri babara ryose gute mpande yose ko muranyuma kugira abantu bagurisha ibiziga buraho bace isaha 12 abafite utuntu bacuze kaka mabarabara batoye bahejeje soko za kuri mwene usoje bugaye
igitiginyezi n'acha bakomeye mu Buterere. Twakibwiye nshi gacu umuvugizi w'igipolisi Moise Nkurunziza aya tubwiye ko bagira 12 bakomerekejwe n'iyo grenade yatewe aho mu gasoko mu Buterere ni muri komine ya Ntahangwa. Hagataho mu gipolisi batubwiye ko no muri zone ya Musaga komine muha mu manuko y'igisagara ca Bujumbura ko naho nyene amaso yarasesetse. Uwitwa Jivan Dio kubwayo yahora akora umwuga w'ubushoferi niwe yishwe arashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bamutegereye ariko arataye ingeci saa 3 z'ijoro kuyo bagiye akabi ku Musaga ngo icega cy'umuvugizi w'igipolisi abandanye yimenyesha. Mu gipolisi amenyesha kandi ko yaba uwateye grenade muri zone ya Butere canke washesha amaraso ku Musaga bose ntibaramenyekana. Yamaravuga yuko amatohoza yamaze gutangura ibujumbura mu Burundi. Fidelite Ishatse, Ijwi ry'Amerika.
Mu Burundi kandi umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uvuga ko udushimwe duherutse guhabwa Pierre Claver Mbonimpa atwara Prodehash na Marguerite Barankitse atwara Maison Shalom ari utwo gutera intege abagumutsi bafise intego yo gutembagaza ubutegetsi. Ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi babona ko ari agateka ku gihugu bagahamagarira nyabuna leta korohereza abo baronse utwo dushimwe kugira ayo mafaranga akoreshwe mu gihugu ku nyungu z'abarundi. Ni inkuru dushikirizwa na Eloge Wirikaneza.
Mwitangazo riherutse gusohorwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD rigasoma murava kuri radio na televiziyo z'igihugu. Umuvugizi w'uwo mugambwe yavuze ko kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze hatanguye igikorwa cyo gusambura CNDD FDD na leta ukomokako, yemeje ko imigwi bitegura imwe iri mu gihugu hagati iyindi hanze yacu. Gelaz Daniel Ndabirabe yanasiguye ko dushimwe duherutse guhabwa babiri mu barongo ya mashirahamwe yigenga ahanira agateka ka kiremwa muntu turi muri iyo ntumbero.
Iyo migwi y'abanyepolitiki b'igikenye niyo yarayihaye agashimwe kitiriwe Aurora Prize. Margarita Barankitse kangana n'ibihumbi ijana vy'amadolari y'Abanyamerika yahawe ku giti ciwe, be n'umuriyoni w'amadolari y'Abanyamerika wahawe ishirahamwe ryiwe. Ibyo bikaba vyabaye ku igenekerwa rya 2024 ndamukiza 2016 mu gihugu cha Armenia. Irindi ishirahamwe rigizwe n'abashinga amateka ba Walloni Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi ryahaye agashimwe Petero Caravelle Mbonimpa wo muri APRODH kangana n'ibihumbi 10 vy'amahera y'Abanyaburaya, ayo nayo akabarenga gato y'imiliyoni 20 z'amahera y'Amarundi. Ubwo bushimwe bwose bwahawe abo bantu babiri burenze imiliyaridi 2 z'Amarundi, bukaba bufise insiguro y'inzira inyegeje yo kongera uburyo babagumutsi b'inkorabara kugira babandanye umugambi ugayitse wo gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu mu Burundi.
Umugambi uri ku butegetsi hari n'ayandi matohoza bagize kuri abo bantu babiri bahaniye agateka kazi na muntu.
Mu minsi ya mbere y'imigumuko Margarita Barankitse yarajejwe ikigega cy'abagumutsi yasohoye amahera y'Amarundi arenga miliyaridi 2, bigasigura rero ko bene gutuma iyo migumuko bari hanze ubu babona ko bikenewe ko bongera kuzuza ibyo bigega, gutyo ibara ribandanye kurwa mu gihugu. Kubira aba Petero Caravelle Mbonimpa na bagenzi biwe ubu bari bageze aho umwansa ashaka, hakaba rero haciye hiyumvirwa inzira bocishamwo ayo mahera kugira baronke ingene babaho be no kuronka ingufu zo kubandanya maremendanya.
Umukuru w'umugambwe Sahabanyafrodebu abona ibintu bibiri muri iyi mvugo y'umugambwe uri ku butegetsi ishavu n'ubwoba. Leon Sengendakumana
na Kamara amazi n'agahomera abantu, ariko jewe nta kintangaza kirimo kuko abantu baterekwa intwaro ya demokarasi, abantu baterekwa ibijyanye n'agateka kazi na muntu, abantu baterekwa gutwara neza la bonne gouvernance mu France, abantu baterekwa iby'ubutungane, abantu bashira imbere igikenye, bashira imbere intwaro ya gisirikare. None wumva boshigikira gute abantu bariko batera imbere mu bijanye n'intwaro ya demokarasi yubahiko bageza gato yakazi na muntu muri byose na hose, ishira imbere ya byose umunyagihugu, ishira imbere ya byose ukumvikana n'abandi. Ni shavu baravize shavu kubona bari ngaho bitwa bariko baratwara imyaka 10 akabata muntu ashora kwiyumvira ko nawe mu bijanye gato yakazi na muntu bijanye na demokarasi yo bashimira. Icya kabiri ndibaza ko ari ubwoba, ubwoba gato ibi bintu byose turiko turakora burya bajya abantu bariko bishikana imbere bajya bashimira, kandi harimwo abakora n'amashyamwe mpuza makungu oni ibyaha nk'ivyo abikurikiranira hafi. Kibaza ati biriko biramenyekana impera n'imperuka tutashobora no kuzofata.
Kubwa rero nze ngenda ku mana ngo Burundi bwa rebukuye kwishimiriza nyabuna ko harababwo bagomwe n'amakungu, nayo leta ikabahamagara bagatahuka kugira ngo izo mfashanyo zifashe igihugu.
Uburundi bwa rebukuye ahubwo kuva hasi bukabashigikira kuko abantu bazodutwenga bazokumva yuko arabashigikiye Abarundi kuvyo bakoze bigaragara iboneka neza, ariko abitwa ngo ari kubutegetse kandi ariko barabigwanya. Uretse n'ibyo kuvyogira ishusho urumva araronse n'uburyo bwari gukora ngaha mu gihugu, babona amahera y'agaciro turayakeneye nayo dufise yari gufasha rya maherano numvise menga sinamake narufise ndabira bayavuga yarahuye zamasa yara make yo ufasha irya niteka ku gihugu. Kandi abantu nkabambo nimpa ibyo bakoze aha mu gihugu biraboneka, abantu nkabamara gato barangiza duga mu rugi gije ubaze hari nayo bahungiye naho nyine babandanya bakora ibyo mwene bijye. Tureke kuvuga ngo arekwe kwashimba bari bakuye ahubwo kubagarukana vuba bakabasubiza amashira hamwe yabo bagakorera mu gihugu byose bigakorerwa ngaha mu gihugu.
Amashira hamwe ya Podash ni Kigo Shalom birongowe na Pierre Claver Mbonimpa n'umufasoni Margarite Barankitse ari muyahagaritswe n'ubutungane bw'u Burundi kuva mu mpera z'umwaka uheze. Abayarongoye bagirizwa ko bifatikanije n'abashatse guhirika ubutegetsi bari kumwe n'abatunganije imyerekano yo kuyamiriza ikiringo cya gatatu cha president Nkurunziza leta yise imigumuko. Eloje Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Akoze Eloje. Inyuma y'umwaka uheze Burundi bwinjiye mu bibazo by'umutekano muke gushika n'ubu mu ntara z'uburaruko ziracafise impunzi nyinshi hanze y'igihugu cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Leta y'u Burundi herutse gushikiriza ibiharuro by'abahungutse mu ntara zimwe zimwe harimo n'intara z'uburaruko. Jean Bosco Ndarurinza dushikirize icyegeranyo cy'ivyaranze izo ntara z'uburaruko.
Imbere yuko umugambwe CNDD-FDD utangaza ko ushize imbere Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu ngo userukire mu matora y'umukuru w'igihugu mu ntara z'uraruko na cyane cyane mu ntara ya Kirundo harabonetse cyane abantu benshi bahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Imyerekano imaze gutangura i Bujumbura abahunga bariyongereye mu ntara z'uburaruko mu baca mu Kirundo bavuye mu zindi ntara hari hagwiriyemo cyane abava mu gisagara cha Bujumbura. Amatora amaze kurangira harabonetse impunzi zitahuka. Leta yaratangaje icese ku munsi mukuru w'abakozi ibiharo by'impunzi zimaze gutahuka intara ku ntara. Emile Laurentine Kanyana umushikiranganje w'ubutungane yari yarungitswe na leta mu ntara ya Kirundo.
Amaze guhunguka 150,000 mu Ruyigi amaze guhunguka 620,000 na Cankuzo 158,000 kandi n'abandi baguma baza.
Mu bijanye n'ubutungane n'umutekano abantu batanu wo mu mugambwe FNL ishami rya Gwasa bari bafashwe mu Kirundo bagizwa gushaka kugira imigumuko mu kwezi kwa gatanu 2015 baraburanishijwe mu nyuma bararekugwa. Sentare nkuru ya Kirundo imaze kubambika izera kucaha bagirizwa. Mu ntara ya Muyinga abantu 34 bo mu mugambwe FNL ishami rya Gwasa nyene barahagaritswe bagirizwa gufatanwa ibigwanisho bigizwe n'inkoho zashika 60 muri komine ya Giteranyi. Icenda barahanishijwe imyaka yo gufungwa itandukanye n'amahadabu, 25 barambikwa izera n'ubutungane. Mu ntara ya Kirundo abantu 10 barafashwe bagirizwa kugira igitero bitwaje inkoho ku bunywero New Top 10 mu gisagara cha Kirundo ahari hateramiye na buramatari w'intara. 6 barahanishijwe iminyororo yo gufungwa harimo 3 bakiriwe wo gufungwa imyaka y'ubuzima bwabo bwose bagiriwe icyacho kuja mu migwi igwana. Ihoteli ya muganga Yohani Minani iri mu gisagara cha Kirundo yarugawe imyaka 2. Uwo munyapolitiki asanzwe arongoye umugambwe Sawanya Frode nyakuri iragijanda daye akaba yagirijwe ko ariwe yari nyuma y'ico gitero abategetsi bavuga ko cyari kigamije kwica abategetsi b'intara ya Kirundo. Mu ntara z'uburaruko haravuzwe n'ikibazo cy'abantu banyuruzwa bakabura ikamanganiro. Nta gitigiri cyabo cyashoboye kumenyekana ariko mu bavuzwe harimo abo mu ntwaro nk'umukuru w'umutumba wa Kiyonza muri komine ya Bugabira mu ntara ya Kirundo abari mu nzego z'umutekano n'abanyagihugu basanzwe. Mu gisagara cha Kirundo mu mezi 3 aheze haragiye haraboneka ibitero by'abitwaje ibigwanisho nk'amagrenade canke inkoho. Aha twovuga nk'igitero cyo ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri mu bunywero bwo muri karitiye ya Runanira cyahitanye ubuzima bw'umukozi w'ibanki Interbank. Harakomereka cyane abantu 3 harimo ubuserukira ishyirahamwe riharanira gato ya kamuntu uri giteka mu ntara ya Kirundo Matye Nkunzimana. Ikindi gitero ni cyakozwe kucegera cy'uburongoye ikambi y'igisirikare mu Kirundo gihitana umusirikare yamucungira ubuzima. Igihe cyose ibintu nk'ivyo bishitse abajejwe intwaro baragira ico bashikirije. Mr. Agostani ni musitaniro wa komine Kirundo.
Si kuvuga yuko ari bitero nk'uko abantu benshi bavyibaza n'abantu kumbure bivanze harimo n'ubusuma kumbure baze barikika mu kiza kugira ngo baze barakora ivyo bikogwa bigayitse byo kutwara ubuzima bw'abantu. Ijambo twahagihumure abanyagihugu nuko umutekano mu rusange uhari ariko nawo nyine ko nabo nyine batojya mu mukondora zose bufashanya na bajeje umutekano kugira ngo twicungere umutekano wacu.
No mu makomine ya Bugabira mu ntara ya Kirundo hamwe na Ruhororo mu ntara ya Ngozi haragiye haribonekeza ibimenyetso by'umutekano muke aho hari abantu baraswa canke bagategwa amagrenade. Ivyo bikaba vyatumye abategetsi b'izo ntara bahaguruka bagashika muri aya makomine gutorera inyishu ikibazo cy'umutekano. Mu ntara z'uburaruko mu Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Rakoze Jean Bosco Ndarurinze, iyi ni programa yacu tuyibashikiriza iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana ku Ijwi rya Amerika. Ijana na zine n'ibice bitatu FM i Kigali, mu Burundi mudukurikirana kuri FM 94.9 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2, kandi mushobora kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ya internet ariyo web3 radio yacu voa@gmail.com. Mwana nyene kumviriza ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda ubu naho dushitse mu mwanya wa cakiganiro ntorere kazoza tugikurikirane
Amakuru makimina Beguri mumaki kudakoma.
Yo, imisi yose nk'aya mango. Sinkakaza. Ariko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Eh, erega mwarasizwe. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Jerome Niyonzima ndabaramutse nongere ndabahikaze bakunzi biganiro vya studio Ijambo na cyane cyane mwebwe mwikundira ikiyago ntorere kazoza
uno munsi muri ko muri baza mu kiyago cha politika aho tugiye gushimikira neza na neza dushimye kugaruka ku kibazo kijanye n'ibiganiro bihuza abarundi ibyo biganiro bihuza abarundi byari bitekanijwe gutangura kwigenekerezo rya kabiri rusama byahavye vyungurizwa mu ndwi igira gatatu y'uku kwezi kwa rusama nyene umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yarusha muri Tanzania mbe none hamwe vyoramuka bitanguye ijambo nyamukuru abanyepolitiki bazoshikiriza bahuza ryo bari nyabaki Tasiye Sibomana ni umuvugizi w'umugambwe IPRONA ishami riri mu mizero y'abarundi Augustin Zojibwami nawe arongoye umugambwe Sangwe Pater. Abo bombi baganira na Jean-Paul Nicyonimiye.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza.
Tasiye Sibomana mwebwe nka opposition biramutse bitanguye ijambo nyamukuru muzoshikiriza muri ivyo biganiro ni nyabaki musabiki kimwe bibiri bitatu muri ivyo biganiro
ego urabona uburundi aho bugetse bugetse hakubereke kubera ingorane yatewe n'ikiringo ca gatatu ca Petere Nkurunziza icyo ni ca mbere none kwiyo ngorane yabaye hagaca havyuka umutekano muke mu gihugu abantu bagapfa abandi bagahunga abandi bagapfungwa abandi bakaboreza igufa hanyuma abagenzi n'inshuti bahora bafasha Burundi bakaduharira ivomo hokugwiki nicyo nivyo bibazo bibiri kandi cyo gica kibyara bindi byose
icyo kibazo cyamanda mwegwe kiracyavugwa cyanye kiri mu byo mwahivye
icyo nicyo ntandaro ya byose icyo gituma gitegezwa kubanza kuvugwa ati none icyo ko arico cyatumye umutekano muke gatuma abantu bahunga abandi bapfa abandi bapfungwa kigatuma inshuti n'abagenzi bahora badufasha baduharira ivomo dukora iki nivyo bibazo nivyo bibazo ibindi byose bivuka kuri ico
numvise docteur Jean Minani umengo muri kumwe mu runani sinare muvyo yashikirije yavuze yuko ikindi kizovugwa gikomeye ikibazo cyo gukingira bose ati kurungikwa kw'inteko umva makungu vyihuta zo kingira abanyagihugu ati kirimo ni kimwe mu bibazo muzohera ko
yego nico nakubwiye mvuze nti inkomoko ya byose ni kiringo cha gatatu ucuraba ibyahavuye ingorane zavuye kuri icyo kibazo hariho ubwicanyi umutekano muke nico rero gica gitangura kuvuga ati mbe kugira tubandanye tuvugana duharira kugira dutorere inyishu ya politique ku kibazo cha politique none tuguma tuvugana abantu bakibandanya
muzobanza gusaba rero izo nteko mva
amaho nteko cyangwa ubundi buryo bwose bwo tuma abantu babanza guhagarikwa kwicwa kugira dushobore kuvugana atamaraso ya bene urundi ariko asisika
mwe gisonzoje bwa ibiganiro byatanguye ijambo nyamukuru muzoshikiriza nkasangwe padere nirihe
nuko ntangara ingene tasese bomana atibuka ibyamanda
cyaheze kera ni kibazo cyaheze kera bamaze kugaragara ni wowe wenyine kwisa kikipfu
ni wowe utakiciye kurashaka kusiba mu biganire
itorero cyaraheze nta uzosubira kuvuga ikibazo cy'amanda itashobora kuzovuga gusa arashobora kwiyumvira amatora imwe 2020 ico kirega mugabo reka tumpere ku ntango ikibazo nyamukuru aho bizobira ico biganire mbere nibikira biba ni kuva twikukira amatora ya mbere yabaye itariki 15/12/2016 uko habaye amatora hama haba ubwicanyi ico rero ntaho gihuriye na manda
mwebwe rero muti mukapa muzo mubwira muti iki kibazo nico teza kwiga
kibazo tuzoraba kuva twikukira gushika uyu munsi uko bateguye amatora ariko bamara abantu kugira ngo ntibatware
icyo nicyo coje mu biganire
kitagiye mu ibintu uvuga nibiki
utasiyano umugara yavuze ati kibazo umugabo cihuta ni gukingira kwiga ingene gukingirwa abantu
bose
hanyuma ica kabiri ikibazo cy'amanda avuga ati nico ntandaro ya byose
arabizi nta muntu kwise kivuga amanda baramaze kumenya ibyo arivyo none atari tasese wa arunda kivuga amanda mumbwire wo herutse kumwe cyaheze kera
icyo utasiyano iki avuze ashikirije ugisezo gibwa mati kimwe mu bibazo bitegerezwa kwigwa muri iyo biganire uku kuntu igiye cyose amatora baye aca haba ingorane mu gihugu ni kirumvikana yuko ari kimwe ngira ngo mu byo kwigwa muri iyo biganire
ndacumva gose mugabo ntitumenyere ku kudwanga ibintu kugira
ibintu bipanze uko
bigira tujeragiza abarundi none ubu tuzogaruka kwiga icyo kogo nyuma y'amatora yagwa gasura
utatize mu 2020 hazo bundi bwicanye
ndiranzoje
utubukoze iki
ndire mumubwira ndindire ntazarancira none ubu tuzogaruka kwiga mbe ntuzi inyuma y'amatora ya 2023 nkuko bavuze harabaye ubwicanye niho nyabwoko uririmo mugabo turagerageza turagirante baratinda barashika mu biganiro by'Arusha baratora inyishu iyo nyishu yatowe inyuma y'avec amasezerano ya Arusha niri kwisubizwa ibuti niho rero tuzohera
ijambo nyamukuru yemwe muzoshikiriza mwavuze muti muzugaruka kibazo cy'amanda muzugaruka kibazo cy'umutekano cyane cyane kugira ngo ibiganiro bibe abantu bariko barakingwa ariko ico numvumego ni mugihuriza ko na ugisenzo gibwami we bavuga ati ahubwo ikibazo nyamukuru n'ukwiga ingene igiye cyose abaye amatora ama hachaba ingorane tuje kugira ikibazo gikurikira ngira ngo egome tashye sibomana retiti ibiganiro ego ariko abagirizwa kudeta kirazira iki kintu mwebwe mu kivuga kwiki
nagira ngo bwire ko igese nde DFDD yasinya amasezerano ivyaha yagirizwa bisumba rya kudeta
kudeta
cha kabiri kuraba uwaho nyanze ibwirizo nshingiro n'amasezerano ya Arusha akagira manda ya gatatu niwo bayagomba gusova amasezerano ye ya Arusha n'ibwirizwa shingiro akavuga ati wagomba kubihonyanga nabera rarehitoza abandi bazo hava baharira wagize kudeta n'utayigize urumva muri abo namwe mugabo bazo hava baharira bati ndega hajya uwagize kudeta gusumba ubundi azo hava yitwa nde
ubwisenzo kibwami ati
ubwambere
leta iti biganire ego mugabo abagirizwa kudeta
sina leta ni onu iciye muri conseil de securite yarafashe ingingo zihambaye zibiri imwe ni ingingo inomero 2248 yindi ningingo 2279 ivuga iti mu Burundi mugira ibiganiro bidakumira mugabo abagize iterabwoba n'ubwicanyi n'ugomba gukoresha ingimba abo bantu ntibazoja mu biganiro bazoja ahubwo imbere y'ubutungane
nkuwiza amategeko ko tashye sibo mane ico kirumvikana
ntibazoja imbere y'ubutungane
mugihe wewe ukiri ku butegetsi aba gombye kugukubita ubute kugukubita kudeta nibisanzwe batabishoboye
nibisanzwe
reka duge kwijyana
nibisanzwe ko baje imbere y'intahe mu gihe cyane cyane
batashobora
nicaha
bagushoboye ntaco
ba nicaha mugabo rero ingorane ivyo byose iyo byavuye ni haguma ari hahandi
muti nico sigare cyo kwigwa
kizo kwiwana
intandaro intandaro iyo kudeta mugabo na uremera yuko abagirizwa icyo caha bakwita naye mu
oya yo mateko mwayize mugabo cyo menya rero hageze mu biganire niho mbe warumvise imburano zabo bajya bapfungiwe yo kudeta nyine bavuga bati mbe none ko abapolisi bari ko barasaba abamanifesta abanyagihugu hanyuma umukuru w'igihugu akavuga ati mungira manda ya gatatu ibwirizwa nshingiro ritabirekura n'amasezerano yarusha twe twagomba gukingira abarundi tugasova n'amasezerano yarusha urumva zampari rero aha turacavuga hatwe nazo
bizambura
ibaza ko bizo mu biganire bitazogaruka uko nyine
izo mburo ntizifashe
tutiriwe turaja inyuma y'ibindi byinshi icyo kibazo kizoba ari mu bindi byinshi byatumwe n'ico kiringo ca gatatu turi faso de notre bizogaruka
izo mburo ntizigira ishingiro
nk'ubu waramukubonye general Joseph Rwani yombare mu biganire sangwe padere ni wo bandanya ibiganire
ndamusanze mu Burundi
uya muriye nk'iyarusha
umuntu muganire bige urumva rero ibyo tase navuga sivyo na gatuye kuko baje bagize kudeta bafashe bwirindwa shingiro bararisenyura byose kupoko ko ntoshobira kudeta udaherekwe bwizo shingiro namasezerano yarusha kutera kuvuga ngo zigamburano zabo zirashemeye zirafashe ibyo ntibigira ishingiro na gatoya nico gituma na ONU yavuze ati hazoharira abantu bose kiretse abagiye mu iterabwoba n'abakwesheje n'abagize muri kudeta n'abagombye kuresha ingimba n'ibintu byumvikana cyane kandi niko bizogenda kandi niho duhagaze
hanyuma hari ikindi kibazo utasiye si womana hari bamwe batavuga rumwe na leta harimo n'amashyirahamwe yigenga avuga ati ikibazo cy'ugukuranwa ku bwoko n'ikindi kibazo ngo gikomeye cyategerezwa kwigwa mwebwe muri ipron icyo kiri ni kimwe mu bibazo mubona byoja kuri agenda y'ivyigwa muri ivyo biganiro
erege ibiganiro ntituzoba tugiye gusubiramo amasezerano yarusha icyo nica abantu bakwikomeye tuzoba tugiye kuraba ahubwo igituma batagomba kwakurikizwa nicokogwa kugira kurikizwa nico gituma nivyo biganiro twari dukeneye ko binyaruka
abavuga ivyo rero mutivyo nibijanye nibikenewe
ni kibazo kirimo hema no mu reserve charimo mugabo kugira igihugu kive muri aka kagubu
ico nico bakiraje
mu ico covugwa mu gihe igihugu coba gifise inzego zasubiye kwizigwa
mugabo nivyo uvuga muri ibi biganiro
kuko ibi biganiro je mbona bito bidakenewe huko hari ivyihuta kandi ico cotuma dusubira guharira
imari zindi zidahira
imbere yuko basinya
ubwami iki kibazo kivuga kwiye
ico kibazo cikurakurana ubacugwa ko
batsi imyaka 5 muhutu yini imyaka 5 mututsi ari bamaze iminsi babivuga ko nk'umukuru
igihe ico kibazo ni nka kimwe cyaturaze manda caheze kera waragihari yarusha nibiti biruma na Mandela na Nyerere na abantu bose bari bagize ati teshwa mute muri demokarasi cyo bintu ntibibaho umutuso ko mugutwara nagira imigambi myiza ashaka twara n'imyaka 2019
kizaba bitandukanye na demokarasi
umuhuto agomba gutwara nagira imigambi myiza
atogwe n'abanyagiho
barahebunjwe abo batutsi barahebunjwe kuri ico kibazo ntikizogaruka ntakimwe cyaturaze bemanda ni somana wenyine akikigaruka abandi bose bari bakoze ngo ngishitse ntikizogaruka rero nta n'uzocika n'umwe
nturereka zuza
urakoze Jean Paul nico ndindiriye n'abatumire bawe murakoze namwe mwahisemo gukurikirana ntorereka zoza Jerome Ninzima ndi muraneke mubanye no muvyanyu naho gutaha
cyari kiganiro ntorereka zoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
Radio Ijwi rya Amerika dusamirana ni Washington DC ibiganiro twabateguriye uyu mwanya bigarukiye ngaha turashimiye abo bose bagize uruhara kugira aya makuru abashe kubashikira na cane cane Fatuma Alimas Kalala yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikro mwari kumwe nanje Aloise Bigirimana turabashimiye kuba mwaduteze amatwi twongeye kubatumira mu biganiro byacu bisanzwe muza kumva mu gitondo guhera isaa 11 n'igice mwese rero mubandanye kugira umunsi mwiza w'Imana aho muri mu miryango yanyu Aloise Bigirimana niwe mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye ndabifurije kugira umunsi mwiza.